Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa mbere itariki ya 28 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2015. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Bahaye ikaze mwese.
Uyu ni umusenyi ucanze n'isima niyo dukoresha kugira dutere ripo. Ripo ni ufite ni kushi bashyira ku matafari ndetse kugira ikingire izuba cyangwa inzu ugire estetike.
Uwo ni Justin Impunzi y'Umurundi yahora ari umunyeshuri muri kaminuza y'ibiyaga binini i Bujumbura, hakaba ari mu nkambi ya Nakivale mu Buganda. Avuga ku mwuga mushasha w'abubatsi amaze kumenya umufasha kubaho. Ni inkuru tubashikiriza mu kanya gato. Turabashikiriza kandi ayandi makuru yerekeye ibiganiro byo guhuza Abarundi byatanguye kuri uno munsi i Kampala mu Buganda. Turabashikiriza kandi n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mutugume hafi. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise,
maramutse Oriane, maramutse namwe mwese mukurikirana ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Perezida Yoweri Museveni wa Uganda aratanguza ibiganiro by'amahoro hagati ya Leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo i Kampala mu Buganda kuri uyu wa mbere. Ibyo biganiro bishyigikiwe n'ishyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko hamwe n'akanama ka ONU kajeje umutekano, bitumbereye kugarukana amahoro n'umutekano mu Burundi inyuma y'amezi atari make igisagara cya Bujumbura n'utundi duce tw'igihugu biri mu ruhagarara. Ntibiramenyekana ariko ko muri ibyo biganiro bazovugana ku kibazo cy'inteko zicungera amahoro n'umutekano 5,000 umuryango w'umwe bwa Afrika n'akanama kabwo kajeje umutekano bifuza kurungika mu Burundi gukingira abasivile. Umuryango w'umwe bwa Afrika uheruka kuremesha Burundi ko atacihishije inyuma yirungikwa ry'izo nteko zawo mu Burundi, ariko ku munsi wa gatandatu Abarundi baharugwa mu 5,000 barihereje amabarabara bariyamiriza umuzo w'izo nteko barongowe na Vice Perezida wa mbere w'u Burundi Gaston Sindimwo yamenyesheje ko igisirikare cy'u Burundi gishoboye guhagarika ubwicanyi no gukingira abasivile bataravye imigambwe baturukamwo. Arenyamitwe umushikiranganji Burundi ajejwe imigenderanire n'amakungu yabwije ijwi rya Amerika ejo ku munsi w'Imana aho yari mu rugendo yerekeza i Kampala mu biganiro ko abatera inteko z'umutekano mu ntumbero yo guhungabanya umutekano mu gihugu bakwiye gukugwa mu bazo kwitaba ibyo biganiro. Amakuru ku Rwanda mu mpera z'uku kwezi kwa 12 niho sentare mpuzamakungu mpanavyaha ku Rwanda izokugara. Mu myaka 20 irangiye iyo sentare mpuzamakungu mpanavyaha yashiriweho ku Rwanda imaze kwagiriza abantu 93 ko bagize uruhara mu ihonyabwoko. 61 baramaze gucigwa imanza, 14 nabo bambikwa izera. Ababikurikiranira hafi ibikorwa vyo sentare bamenyesha ko kubona yarakurikiranye kandi gacira imanza abari inyuma y'iho nyabwoko ryabaye mu Rwanda byatumye haba uguhinduka mu byiyumviro by'abantu no mu mategeko mpuzamakungu. Iyo sentare ku Rwanda ntishimwa na bose, bamwe bayidogera ko yaciriye imanza abantu bake kandi ko yari mu gihugu cya Tanzania kure y'imiryango y'abahitanywe n'iryo nyabwoko, abandi nabo bakayidogera ko yamaze ikiringo kirekire kandi ko yakoresheje uburyo bwinshi bw'amafaranga ko ari kimwe kiri mu byatumye ndetse yugagwa. Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch rimenyesha ko ritashimishijwe n'uko iyo sentare itabashije kurengutsa abo mu muhari wahagaritse ihonyabwoko bagwiriyemo abo mu bwoko bw'abatutsi bari mu muhari FPR. Igisirikare cha Iraki kimenyesha ko ubari cyo kigenzura inyubakwa za leta ziri mu gisagara cha Ramadi zari mu minwe y'umuhari wa Etat Islamique. Abahinga bategura ibisasu kuri wa Mungu bari bakiriko barategura ibisasu byasizwe mu kuzimu n'abagwanyi b'umuhari wa Etat Islamique imbere yuko batabakomoka. Ku mugoroba w'ejo ku munsi w'Imana abasirikare ba Iraq ntibari bwatangaze ko bigaruriye igisagara cyose. Amakuru ashikirizwa n'itororokanirizo itangazo ry'amakuru ryo muri America Associated Press avuga ko indongozi z'igisirikare ca Iraq zatangaje ko kwigarurira igisagara byatebejwe nuko bahuye nabihevye ibiturikiriza ko ibisasu n'abagwanyi karuhariwe hamwe n'imitego basanga yaratezwe mu nzira abarongoye igisirikare ca Iraq ku rugamba bamenyeje ko umuhari wa Etat Islamiste ugifise ibice bitatu tu vya bine vy'igisagara mu gihe imigwano yari kibandanya muri Turukiya umunyasiriya yitwa Naji Jerf azwi mu gutunganya amareresi anegura umuhari wa Etat Islamique ejo ku munsi w'Imana yarishwe arashwe mu gisagara Gaziantep kiri muri Turukiya umuhari uharanira agateka ka muntu yakorera wagiriza umuhari wa Etat Islamiste ko ari wo wamwishe amakuru avuga ko yishwe n'abantu bari mu modoka mu gihe yariko agenda n'amaguru hafi y'urubibe rwa Siriya n'igihugu cya Turukiya.
Urakoze Aloise ku makuru uhejeje kudushikiriza utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere y'uko dusozera ibiganiro byo muri kino gitondo. Nshuti mwese muri kumubandanya kutwumviriza iyi ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM radio yacu radio Ijwi rya Amerika kuri 104 nibice 3 FM. Amakuru yo mu biyaga binini abarundi baratangora ibiganiro bibahuza kuri no munsi. Ibyo biganiro bigamije guhuza impande zitavuga rumwe ku bibazo biri mu gihugu. Mu bitezwe kubyitabira harimo leta y'u Burundi, umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD urunani SENARED, inama y'igihugu iharanira iyubahirizwa ry'ibwirizwa shingiro amasezerano y'Arusha n'ubutegetsi bushingiye ku ntwaro ibereye mu gihugu. Ibi biganiro kandi byatumiwemo amashirahamwe, amadini n'amashengero, amashirahamwe ategamiye leta, abahoze arabakuru b'ibihugu, abaserukira urwaruka, abaserukira abakenyezi n'abaserukira abikorera utwabo kimwe na bamwe mu bikorera utwabo. Gusa hari imigambwe imwe imwe ivuga ko yakumiriwe muri ivyo biganiro, ahubwo ikamenyesha ko ibizova muri ivyo biganiro batazovyemera. Imwe muri iyo migambwe ni APDR urunani rw'amahoro. Ivyo biganiro i Kampala mu Buganda turagerageza kubibakurikiranira hafi tubashikirize uko vyifashe. Ku munsi wa gatandatu leta y'u Burundi yatunganije urugendo rwo kwiyamiriza inteko mvamakungu mu ntara zose z'igihugu. Ku mugwa mukuru i Bujumbura urugendo rwari ruhagariwe na Gaston Sindimwo, icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu, akaba yemeje ko u Burundi atanteko mvamahanga bukeneye abatunzi ibigwanisho ngo bazovyakwa ku neza no ku nabi. Inkuru twateguriwe na Eloge Wirikaneza.
Amashirahamwe ahanye agateka kazina muntu mu Burundi yavuga ko abantu amajana bishwe kuva hatanguye imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya president Nkurunziza. Ishirahamwe PRODH n'iryo rimaze guharura ibitigiri byinshi nk'uko biri mu itangazo rihutse gusomwa na Pierre Claver Mbonimpa arirongoye yayivugiye mu Bubiligi aho amaze amezi arenga ane ariko aravurirwa inyuma y'aho arasiwe agacika ku icumu.
Ku mwaka wose abantu bashika 187 barishwe. Muri abo bantu rero amajana atandatu bishwe kuva itariki 26 gushika mu mpera z'ukwezi kwa 12. Abo majana atandatu barishwe bazira ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza.
Iyo myiyerekano igitangura abayigira baja mu mabarabara makuru makuru bavyina. Ariko nta gahembwe bahawe.
Mvuze nugupfa nugufa reka tugende baje ba police nimba baturasa bagirante. Nugupfa nugufa. Nubone nta mahoro twarimo. Ibibonde byacu byataye amashuri turi kumwe ngaha mu barabara. Eh? Reka adati da. Oya! Oya ingo! Ingo! Zakumango ingo!
Ni baturase muga ntibazotumana. Tuzobaho. Tuzobereka ko tuzirinda. kandi nabone bamenye yuko benshi bavuye mu ishamba bari ko barondera ubwigenge bwawo baraburose buri abashaka kutwicarako
naho umuntu yofatwe bwe twariyemeje ko tuzoguma tubandanya kutwiyamiriza ikiringo cha gatatu cy'umukuri gihugu kidahuye n'amategeko niyo mpamvu tuzoguma tubandanya naho hosigara umwe azubandanya yigaraga hanze
haze imisi bahavuye bahindura bakagirira hagati mu makaritie bavuza amafirimbi mbega babiterwa niki
kwebwe nkuko bisanzwe twamadukore imyerekano mu barabara hanyuma baragize igipolisi cyatubana cyatubuza twaje dufata ingingo twatagira mu masite twatagira mu masite bakatwemerera ariko mwino mpisi byahindutse badusanze mu masite bafisa inkozi kuze nenga n'abantu bagiye kugwana n'abasi atabuye dufise turamaboko kunyene twiririmbira batubuza
imyerekano igishushe kugenekezo rya 13 rusama haragerageje guhirikwa ry'ubutegetsi mu gihe president Nkurunziza yari mu rugendo mu gihugu cha Tanzania
president Petero Nkurunziza arabogojwe mu mabanga yiwe y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi leta y'u Burundi irahagaritswe mu mabanga yayo abanyamabanga ntegayezwa mu bushikiranganji ni babandanye batunganya imirimo ya misi yose isanzwe y'ubushikiranganji birasabwe abarongoye intara za gisirikare n'igipolisi bafatanije n'abarongoye intara gusumbiriza kwitaho umutekano wa zina murundi wese na zina muntu wese ari muri kino gihugu bisunza gateka kazi na muntu umukuru wa komite nkuru yo gusubiza iteka igihugu na benecho General Major Niyombare Godefroy murakoze
inyuma y'iminsi ibiri bamwe barahunze abandi barafatwa hahavuye hatunganywa amatora ayo matora abatavuga rumwe na leta nka bose baba bigenga n'imigambwe barayisokoyemwo reka namakungu na karere aya matora bavuze ko atatunganijwe mu buryo bwemewe ariko mu gwiseni warahaye amajwi abikuye muri aya matora Pierre Claver ndayicariye arongoye seni yasiguye icatumye mu gwatwara ubikora uko
abagiye muri rihiganwa ni 8 kuko nta muntu yagiye mu higanwa twebwe muri seni yatwandikiye abicishije mu nzira y'amategeko atubwira ko yavuye mu higanwa nico gituma twabahaye amajwi nkuko abene gihugu bayabahaye
bamwe mu bahawe ayo majwi ntibayafishije ubusa akarorero na kagatonrwasa arongoye FNL yigenga
amatora yarabaye abantu bose barayiyamiriza n'uyu munsi n'amakuru bose bavuga ati amatora yabaye siyo muri ivyo bitari ivyo abanyagihugu bari n'iryo bavuze bari n'iryo batumye barasabwe yuko baserukiko none uyu munsi tubimye ubwo burenganzira bwabo hoho ari cyo twabate ko turabafasha so kwisubira ko none uyu munsi ayo majwi yabo tuyaterero mu gisanze hama ntimwibagire mbega muri politike y'u Burundi ibintu byifashe gute ubu ntabariho boca babitarukirako
amatora yose yatsinzwe n'umugambo uri ku butegetsi harimo nayo mukuru w'igihugu
devant le peuple burundais seul détenteur de la souveraineté nationale moi Pierre Nkurunziza président de la République du Burundi je jure fidélité à la charte de l'unité nationale à la constitution
Imyerekano imaze gucureha mu kwezi kwa gatandatu hatanguye kumvikana urwamo rw'amasasu n'amagrenade ku mugwa mukuru Bujumbura hari n'ibitero vyaba ku murango ryaka akarorero nako kugenekerezo rya kabiri Nyandagaro aho hicwa General Adolphe Nshimirimana yahoza atwara iperereza no kugenekerezo rya 11 Nyakanga aho abantindwi baguye mu gitero cyari kigamije umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare General Prime Niyongabo ayo masasu n'amagrenade vyasize amarira mu miryango Ayo marira ubutungane bw'u Burundi burafise abo buyagiriza
ubu bwicanyi bica umuntu umwe ibi bintu byo gutera magrenade hirya no hino haba hafi y'ahantu abantu bategera amamodoka haba he turafise ivyemeze yuko ari ibintu vyateguwe nabamwe bari bateguye ihereka ryo gutegetsi
Sawubonye ne leta itunga gatoki nkuko biri mu itangazo riherutse gusohorwa n'inama nkuru ijejwe umutekano byasomwe n'umushikiranganje w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni
Inama nkuru ijejwe umutekano iriyamirije inyifata itabereye y'igihugu kibanyi cy'u Rwanda cyafashe umugambi wo gufasha no gushigikira abashaka gutembagaza inzego zitorewe n'abene gihugu mu Burundi ivyo bikabonekera mu bikorwa bikorerwa mu makambi y'impunzi byo kwinjiza no kwigisha imisore ibya gisirikare bagamije gutera Burundi
Bujumbura ijwi rya Amerika
Umuryango w'ubumwe bwa Afrika uramenyesha Uburundi ko umugambi wo kurungika inteko zicungera amahoro n'umutekano mu Burundi atayindi ntumbero ufise atari yo kugarukana amahoro muri cyo gihugu kimaze amezi 8 mu ruhagarara Amakuru dukesha intara makuru ry'Abongereza Reuters mu ntango z'uku kwezi kwa 12 umuryango w'ubumwe bwa Afrika waramenyesheje ko witeguriye kurungika mu Burundi inteko zigera ku 5000 igikorwa cizo nteko no gukingira abasivile bariko barapfa inyuma yaho Burundi busohokeye mu ntambara haraheze imyaka irenga 10 bubaye bwa mbere ubwo gwego rwa Afrika rufata ingingo yo kurungika inteko zago mu gihugu kiri mu ishyirahamwe ryarwo ico gihugu kitabishigikiye Burundi bwashikirije ko izo nteko zoba zirengeye ubwigenge bwaco kandi ko atanteko zizokwinjira mu gihugu Burundi butavyemeye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ryamenyesheje ko umukuru arirongoye Nkosazana Dlamini Zuma yavuganye na Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi amusobanurira ko ubumwe bwa Afrika atawundi mugambi bufise atari gufasha leta y'u Burundi n'abarundi mu gihe bakeneye imfashanyo nk'uko byiyemeje gufasha gutorera inyishu umugabane wa Afrika mu gihe hari ingorane kanaka Dlamini Zuma yamenyesheje ko ubumwe bwa Afrika bwiteguye gutanguza ibiganiro na leta y'u Burundi kugira barabire hamwe uburyo bwiza bworohereza irungika ry'izo nteko mu buryo bwumvikanywe n'impande zose kandi budahungabanya imigenderanire hagati yabo n'u Burundi uruhagarara ruri mu Burundi rwatanguye mu kwezi kwa 4 kuyu mwaka w'2015 nyuma yaho Perezida Pierre Nkurunziza atangarije ko agiye kwitoza ikiringo kigira gatatu iyo ngingo yatumye haba gushaka gutembagaza ubutegetsi kwakurikiranye n'imyiyerekano y'abadashigikiye ico kiringo ca gatatu ishiramwe muzamakungu ONU ryatangaje ko abantu bashika 400 bamaze gupfa muri ugo ruhagarara ubwo bwicanyi bwatumye ibihugu bigize akarere bidashimishwa n'ubwo ruhagarara mu gihe ako karere nyene gafise amakenga ko gashobora kwadukamwo ihonyabwoko nk'iryabaye mu Rwanda haheze imyaka 20 Dlamini Zuma ahamagarira impande zose zishamirana mu Burundi kuja hamwe mu biganiro bigiye gutangura kuri uno munsi itariki ya 28 uku kwezi kwa 12 mu gihugu cy'u Buganda Ugwaruka rw'abarundi ruba mu ikambi ya Nakivale mu gihugu cy'u Buganda ruragerageza kwiyungunganya mu kwishingira akazi bamwe bubaka amazu abandi bagaseha amatafari bakavuga ko byabafashije kumenya ubundi buzima batari bazi inkuru ya Tabita Mukamusoni
Muri kuno kanya numva neza kuko namaze kumenya umwuga cyase kintu nari nzi ari kintu ufite mu buzima bwanje cyamaze kiyongera
Justin umunyeshuri wo muri kaminuza y'ibiyaga binini ibujumbura mu ikambi ya Nakivale mu gisagara ca Gashojwa se afasha abantu kubaka kumba amatafari no gukanyaga ivyondo canke gutera ripo twamusanze ariko aratera karabasaza ukunzu
Oyo n'umusenyi ucanze ni sima niyo dukoresha kugira dutere ripo ripo ni ufite ni kushi bashira ku matafari yise kugira ikingire izu bacanye inzugire estetike
ako kazi yakigiye mu buhungiro kugira ronko buramuko
kano kazi ukuna kamenye byatewe na ingorane ngora nzo zituma umuntu akora kazi nkaka kugira ronka udufaranga cyangwa ugafasha inshuti n'abagenzi agasabuni
ubu ni gipatano we waronse ngaha
go sino ziharura kuko ni nyinshi inzu maze kugira gufasha cyangwa kukubaka ya sino ziharura
kunzura nk'amafaranga
ufate nk'imitwaro 10 ibihumbi 100 cyangwa 150 yakwitara ripo
gusaba cyangwa nk'ibihumbi 100 cyangwa 150
ya
amatafari ni wowe waya bumvye waya yidugije
rigi inzu itanguruka bumbe tafari ukayubaka ukakubitana ndabizi byose nemenya
umaze gihe kinini rero uhungenga
sikinini cyane nk'amezi 5
ndiko njye ubaje mwanyu ngara gutubwira utige none
ibintu ibintu n'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri ndabiravye gusa mpaye nce ndabikora
Ako kazi kabahesha kubaho neza no kumenya kwifasha mu buzima. Justa sabunundi gwaruka aho kuguma ku marigara kurondera ico bakora kuko irigara ririca.
Ikintu cyahindutse habo ni cyiza cyane. Bica bifasha kugira umwete wo gukora. Umwete wo kurondera. Umunsi wa mbere nkishika ngaha twagira ama complex yo kujust yo gukora ibintu nk'ibi. Abagenzi bwo twazananye bagize ama complex. Iso ni kugira ya ubu benshi tugabasibasiga banyutuvera birwa marigara abanyimogi. Sivyo ubaravye ko baje bameze neza ubaravye ubu muri yeta barimo bameze nabi mugabo kubera batakoze kuko aguma yirindira amafaranga abahe hanze aguma yicaye agyaronka cyangwa ntayaronka urumva mu gihe amazi gihe kirekire atayaronse tusanga abayo nabi nti hamucu yacayifuza kwiba sivyo birashika utusanga umu escrow kubita ama telefone abandi ugiye ibintu by'abandi mugabo please ndiko nakora aka kazi biramfashe juste kuri reserve mu mutwe harumwanya wo gukora nkakora kumugoroba Achinja kwicara nyine muhira juste ndafise kibanza narubatse juste quelque part
Bazumutima Jean Marie umwana w'imyaka 16 yavuye Bujumbura muri karitsi ya Kanyosha yiga mu mashure yisumbuye ubu yahisemo gukora akazi ko gusya amatafari mu kiruhuko kugira afasha abavyeyi gusuma ibyo basahiriza ibyo kujya bahabwa mu ikambi kuko abavyeyi biwe nta kazi bararonka
twako turakora akazi k'amatafari tuyasomba nyene ku muri adwa yakazi
baba bariko barubaka bacha bahagaze nuko umuntu acha guhemba ngana
biravana n'amatafari wo ba wasombye kuko nasho nto guhemba ku munsi aguhemba ku matafari wo ba wakore
aha itafari rimwe nangana
ari gyo risombera 50 canke ayari munsi ya 50
y'amaganda aha uvuga ngo tuno gushika 5 maze gushomba yangana gute
amaze gusomba nk'amatafari 50
wewe nyene uvuga ngo uza guhemba ngahe
2500
uraza kubandanya rero gushika
aha matafari aherera niho ngarukira
nyugarukira none nka turakunda gukaronka kenshi canke urugenda mukora ubuzi butandukanye
dukora ubuzi butandukanye saka konyine rashobora kuronka no kubwira umufyaturire ugafyatura
no gufyatura bizi ufyatura matafari kera none nako kazi waragakora ibujumbu
aya mama kimwe narinzi
wiga he
niga mu buyenzi kuri lemepe
hanyuma uyu munsi rero wewe nk'ubuzi wago mu buhungiro ni giki uvuga wa wakwiye muri ubuzima
cyambara nakwiye muri ubuzima nuko nyene umuntu akiri hariya nta kimwe yarazi gukora gusino umuntu yarashitseyo atangura kubona ubuzima ukuntu bugenda arazaramenya ibintu bike bike
none iyo ayo mahera yaronse cyo yakoresha
ndaronse nyene ndaraba imigambi no yakoreshamwe mu rugo cyane ibindi bikenewe
imigambi yavuze
ngo mu rugo barashobora kuvuga ati zana tuyakoresha iki tugasoma cyane tukagura ikindi kintu cyo bagikenewe kibutse
uko kwiyungunganya no kwishingira akazi birafasha abo bana gusahiriza muhiri wabo kuko ivyo bahabwa mu ikambi bitaba bihagije aho ni mu gihe abandi bavuga ko kubaho bitoroshe ubeshejweho n'intete z'ibigori gusa n'ibiharage cyangwa ubugari bw'ibigori gusa imbarara mu gihugu cya Uganda Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Ubona n'umwanya tubashikiriza amakuru ya sport n'imikino mu byaga binini mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda ari Kigali mu Rwanda arayadushikiriza
Muri mwaka wa 2015 turimo gusoza mu Rwanda habaye gahunda zinyuranye z'imikino muri aka kanya radio ijwi rya Amerika iragaruka kuri bimwe mu by'ingenzi byaranze iyi mikino umukino wo gusiganwa ku magare ku nshuro ya kabiri umunyarwanda yongeye kwigaragaza yegukana isiganwa mpuzamahanga ngaruka mwaka rizenguruka igihugu tour du Rwanda Jean Bosco Nsengimana niwe wahize abandi muri rushanwa ryabaye mu kwezi gushize kwa 11 yateye ikirenge mu cya mugenzi we Valens Ndayisenga wari watsindiye iri kamba mu mwaka ushize mu 2014 na mbere y'uko Tour du Rwanda ya 2015 itangira umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino w'isiganwa ku magare mu Rwanda Aimable Bayingana yari yagaragaje icyizere cy'uko abanyarwanda bazongera bakitwara neza
uyu mwaka abanyarwanda turizera ko nanone bazitwara neza dukurikije gahunda twashyizeho hari gahunda z'amarushanwa nyirango muzi za buri kwezi hari gahunda z'uko bajya kwitoreza hanze Valens murabizi arimo aritoreza mu Swisi hari n'abandi bakinnyi bamaze ukwezi mu Holandi hadi janvier ba Bosco na bizi yaremye na Hakuzimana kamera abo ngabo nabo barimo baritoreza iburayi mbere yuko bajya muri camp yo kwitegura Tour du Rwanda nyuma ya championnat y'isi tuzajyamo mu kwezi kwa 9 abo bakinnyi bazaba barabonye imyitozo ihagije kandi ikomeye ku buryo numva ko nta gushidikanya ko Tour du Rwanda y'umwaka nayo bazayitwaramo neza
nyuma yo guserukana ishema muri risiganwa umusaruro watangiye kwigaragaza abakinnyi hadi janvier na Jean Bosco Nsengimana bamaze kubona ikipe yo ku mugabane w'uburayi bazakinira guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka 2016 turi hafi kwinjiramo iyo kipe yamaze kumvikana n'aba basore babiri b'abanyarwanda ni bike aid yo mu Budage tunyarutse mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yasezerewe n'ikipe ya Libya mu majonjoro yo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cy'isi mu mwaka w'2018 mu Burusiya. Umukino ubanza aya makipe yari yanganyije ubusa ku busa muri Tunisia, hanyuma mu mukino wo kwishyura Libya yihanangiriza u Rwanda irutsinda ibitego 3-1 kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Ikipe y'u Rwanda ariko iracyahanyanyaza mu gushaka itike yo kwerekeza muri Gabon mu mikino ya nyuma y'igikombe cya Afurika cy'igihugu mu mwaka w'2017. Umukino wa mbere w'amajonjora u Rwanda rwatsinze Mozambique igitego 1-0 i Maputo. Umukino wakurikiyeho ikipe y'u Rwanda itsindwa na Ghana igitego 1-0 kuri stade Amahoro i Remera. Amavubi y'u Rwanda aherutse kwegukana umwanya wa kabiri mu irushanwa rya Sekafa ryabereye muri Ethiopia. Igikombe cyatwawe na Uganda yatsinze u Rwanda igitego 1-0 ku mukino wa nyuma. Umutoza w'ikipe y'igihugu yemeza ko iyi mikino ya Sekafa yabaye umwitozo mwiza ku bakinnyi b'u Rwanda barimo kwitegura guseruka mu irushanwa rya Shan rizabera mu Rwanda guhera mu byumweru 3 biri imbere. Tukiri umupira w'amaguru, muri uyu mwaka turangije ikipe ya APR FC niyo yatwaye igikombe cya shampiyona, hanyuma Police FC yegukana igikombe cy'amahoro. Amaclub yari ahagarariye igihugu mu marushanwa ya Afurika ntabwo yigeze akora urugendo rurerure kuko yombi yavanywemo n'amakipe mu Misiri. Mu irushanwa ry'amakipe yabaye ya mbere iwayo, APR FC yakuwemo na National y'i Cairo, naho Rayon Sports ivanwamo na Zamalek mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika. Mu mukino wa volleyball, ikipe ya Inatec Volleyball Club yatahukanye igikombe cya shampiyona, mu gihe muri handball igikombe cyatashye mu ikipe ya Police Handball Club. Muri uyu mwaka dusoza kandi imikino y'abakozi nayo yahawe urubuga, aho buri wa gatanu nyuma ya saa sita ari igihe cyakomeje guharirwa ibikorwa bya siporo mu rwego rwo gufasha abakozi kurushaho gusabana no gukorera hamwe.
Murakoze. Ndi umuyobozi wa IPRS Kigali, nkaba nitwa Diogene Murindahabi. Siporo ni ikintu cyiza, cya mbere ni cyiza ku buzima bw'umuntu. Ntabwo ushobora gusaba umuntu kugira ngo agere ku musaruro adafite ubuzima bwiza. Iyo akoze siporo rero aba afite ubuzima bwiza, ni nayo mpamvu Leta y'u Rwanda yashyize imbere yuko buri wa gatanu nyuma ya saa sita hagomba kubaho gahunda yo gukora siporo. Ariko ntabwo umunsi umwe uhagije wo kuwa gatanu, ariko biba ari nk'umusemburo kugira ngo abantu bakunde umukino bakomeze bawukore. Iyo siporo rero mu gihe abakozi bayikoze binavamo yuko abantu banakorera hamwe bakagira na teamwork spirit.
Radio Ijwi rya Amerika ikomeje kwifuriza abakurikira iyi radio mudatenguha muri rusange n'abakunzi b'imikino by'umwihariko gusoza neza umwaka no gutangira undi mu mahoro. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Inshuti mwese mwaduteze amatwi, mu kanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri kino gitondo, ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Aloyse Bigirimana agaruka twibutse ibice bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloyse.
Perezida Yoweri Museveni w'Uganda aratanguza ibiganiro by'amahoro hagati ya Leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo i Kampala mu Buganda kuri uyu wa mbere. Ibyo biganiro bishyigikiwe n'ishyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko n'akanama ka ONU kajeje umutekano. Mu mpera z'uku kwezi mu Rwanda naho mu mpera z'uku kwezi kwa 12 niho sentare mpuzamakungu mpanabyaha ku Rwanda izokugara. Igisirikare cya Iraq kimenyesha ko wari cyo kigenzura inyubakwa za Leta ziri mu gisagara cya Ramadi zari mu minwe y'umuhari wa Eta Islamike. Muri Turukiya naho umunyasiriya yitwa Naji Jerfe azwi mu gutunganya amareresi anegura umuhari wa Eta Islamiste, ejo ku munsi w'Imana yarishwe mu gisagara cya Gaziantep kiri mu buri Turukiya. Umuhari uharanira agateka kazi na muntu yakorera wagiriza umuhari wa Eta Islamike ko ari we wamwishe. Amakuru avugwa ko yishwe n'abantu bari mu modoka mu gihe yariko agenda n'amaguru hafi y'urubibe rwa Siriya na Turukiya. Baba abo mu muhari wa Eta Islamike cyangwa igipolisi nta na bamwe baragira icyo bavuze kuri urwo rupfu.
Juti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigaruke ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalalari Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikomwe ari kumwe na Oriane Tangishaka, amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Aloyse Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi. Ibiganiro by'iradio Ijwi rya Amerika birabandanye mu kanya. Turabashikiriza ayandi makuru n'ibindi biganiro hano kuri Radio Ijwi rya Amerika. Ndabifurije umunsi mwiza, mubane n'Imana. Murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.